Mwandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mwaramutse nshuti bakunze ijwi rya Amerika ni kaze makuru yo muri kano gatondo mbwe gushikirizwa na Joe Diane ni nahazwe turahera kuyagezwe hirya nino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Mwaramutse Diane tuyahereye mu yavugwa muri Afrika. Umukuru muhari w'iterabwoba Al-Shabab muri Somalia ayikahamagarira ibitero ku nyungu z'Abanyamerika n'Abafaransa muri Djibouti. Imbere y'uko atunganywa amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu co mu ihembe rya Afrika, mu butumwa yashikirije mu majwi Ahmed Omar Abu Ubaida yagize abategetsi ba Djibouti kuba barahinduye igihugu cyabo kiba ikambi ya gisirikare. Intambara zose ku Bayisilamu muri Afrika y'ubuseruko ariho zitegurirwa. Abu Ubaida yahamagariye urwaruka rwo muri Djibouti gukora ibitero by'ubwihebyi no kwitangira igihugu cyabo kugira birukane Abafaransa n'Abanyamerika. Urwego rwa gisirikare cya Amerika muri Afrika, Africome, rusanzwe rufise ikambi muri Djibouti, rwaragize icyo ruvuga kuri ibyo byashyikirijwe n'umukuru wa Al-Shabab. Umuvugizi warwo Colonel Christopher Carnes yabwiye ijwi rya Amerika ko igisirikare cya Amerika muri Afrika kidafata minenerwe ibyashyikirijwe n'uwo mutegetsi wa Al-Shabab ko cyama kigavye. Leta ya Sudani hamwe n'imihari y'abaroberi ikorera mu misozi yo mu manuko ya Nuba ejo ku munsi w'Imana barasinyiraniye urwandiko mfatakibanza ruzotanga inzira ku masezerano y'amahoro mu guha ubwigenge bwo gusenga kuri bose no gutandukanya idini na leta. Ugutera imikono kuri urwo rwandiko ni intambwe ikomeye mu twigoro two kugabura ubutegetsi muri leta irongowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'imihari yitwaje ibirwanisho mu gihugu. Sudani yarasinyiraniye amasezerano y'amahoro n'imigwi itari mike irimwo iyo mu ntara ya Darfur mu burengero, ariko umuhari ukomeye wa SPLMN urongowe na Abdelaziz Al-Hilu ntiwafatanyije n'iyindi mihari muri ayo masezerano kuko wasaba ko Sudani ibanza kuvavanura n'intwaro ishingiye ku idini rya Kiisilamu ikisunga demokarasi. Abantu barurwa mu macumi gushika jo ku munsi w'Imana ntibari bwamenyekane aho bari inyuma y'igitero cy'abashingiye ku idini rya Kiisilamu cyabaye mu gisagara cya Palma kiri mu buraruko bwa Mozambique. Abo barwanyi batangwe gutera icyo gisagara gifise gaze nyinshi mu ntara ya Cabo Delgado ku munsi wa gatatu, aho abakozi hafi majana abiri barimo abanyamahanga bakurwa mu ihoteli bari bahungiyemo. Ishyirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryavuze ko abo barwanyi barashe abasivile mu mazu yabo no mu mabarabara badatoranya. Leta ya Mozambique kuva ku gatanu ntiratanga inkuru y'imvaho kuri icyo gitero.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makungu urubuga rwa Facebook ya perezida wa Venezuela Nicolas Maduro rwarahagaritswe iby'imfata kibanza. Umuvugizi wa sosiyete ya Facebook yatangaje aya makuru avuga ko ari ingingo yafashwe bivuye kuri video irimo amakuru ashobora kuyobya abanyagihugu mu byo kurwanya COVID-19 uwo mutegetsi yashize ku rubuga rwiwe. Iyo video Facebook yashingiye ko mu gufatira ingingo Maduro irimo igisa nko kwamamaza ikinyobwa cyitwa Carvatire. Abayikoze bavuga ko unyoye icyo kinyobwa gikozwe mu byatsi COVID-19 itamufata. Perezida Maduro yari yanditse avuga ko ari kinyobwa ukinyoye akira corona kandi atangaruka bimutera. Umuvugizi wa sosiyete Facebook yabwiye abamenyeshamakuru ko bashingiye ku bivugwa n'ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu OMS ko atamuti wa COVID-19 uraboneka. Amakuru ya Maduro gutyo agafatwa nk'ibihuha bishobora kuyobya abanyagihugu n'urugamba rwo kurwanya icyo kiza.
Aloise Bigirimana urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukaweje kudushikiriza yose ni usaba kunzi bijwi rya Amerika ko ashobora kongera kuyasanga kuri wezi tatu akaburungu radio ya Trovewa akaburungu com. Inshuti bakunzi nongere ndabashimire komandanya kumva ijuru rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi muri komu twumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ya radio ijuru rya Amerika no kuri FM 88.3 ya radio inshuti ya bose. Incamake y'amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari tubafitiye muri kano gatondo. U Rwanda rwaraye rusubiye gutunganya amasengesho yo gusabira igihugu yari yarahagaritswe bivuye ku kiza cya COVID-19 n'amasengesho yabaye atabayobozi bayarimo kiretse mukuru w'u Rwanda yatanze ubutumwa muza kumva handi hato abigishije batanze inyigisho zishimikiye ahanini ku kuntu abayobozi beza babwirizwa kwitwara mu bihe by'ibyago.
Ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi, iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi, vugana naba bahikize babwira uko ibintu bigenda babwira uko utekereza kubahikize.
Uyu ni Antoine Rutayisire ari mu batanze inyigisho masengesho gusabira u Rwanda ejo ku munsi wa Mungu hakurya mu Burundi. Mu Rwanda naho abeshejweho n'akazi ko kuroba bafise impungenge nyinshi zo kwandura ikiza cya COVID-19 byoroshe navyo twabateguriye muri ano makuru mugiye gushikirizwa na Jean Diane Ninahazwe musanzwe ikaze. Nongere ndabahikaze mu gihugu cy'u Rwanda amasengesho yo gusabira igihugu yarasanzwe aba mu ntango z'umwaka k'umwaka utashe yari yarahagaritswe kwerekiza cya COVID-19 yaraye asubiriye kuba n'amasengesho yabaye biciye muri radio na televiziyo by'igihugu nta muyobozi n'umwe yayitabiriye uretse president w'u Rwanda Paul Kagame n'indongozi z'amadini zashikirije ibisabisho bitandukanye. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Asumta Kaboyi ari Kigali mu Rwanda.
Kuri inshuro y'amasengesho yabaye mu buryo budasanzwe kuko atahuje imbaga y'abayobozi nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu myaka itambutse. Byari bimaze kuba akamenyero ko buri ntangiriro z'umwaka amasengesho yo gushima Imana, amasengesho akaba inshuro imwe buri mwaka. N'amasengesho yajyaga yitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'abagize amatorero anyuranye bose bagahurira hamwe mu mujyi wa Kigali bagashima Imana ku byiza iba yagejeje ku gihugu bakayigezaho ibyo bifuza kugeraho mu gihe kizaza. Kuri inshuro icyorezo cya COVID-19 cyatumye amasengesho ataba mu ntangiriro z'uyu mwaka uko byari bisanzwe akaba yabaye mu buryo butari bumenyerewe kuko bayakurikiranye bifashishije radio na televiziyo by'igihugu. Usibye bari bayoboye aya masengesho abigishije ijambo ry'Imana ndetse n'umukuru w'igihugu watanze ubutumwa nta bandi bantu bagaragaye kuri televiziyo bitabiriye aya masengesho. Mu butumwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku Banyarwanda binyuze kuri televiziyo y'igihugu yavuze ko nubwo icyorezo cya COVID-19 cyahagaritse ibintu byinshi ariko yishimira ko umuco wo gushima Imana no gusengera igihugu gikomeje. Perezida Kagame mu ijambo yavuze mu rurimi rw'Icyongereza yavuze ko hari byinshi byo gushima Imana, agaruka mu buryo Abanyarwanda ndetse n'abayobozi bakomeje kwirinda ingaruka zikomeye zatewe na COVID-19. Perezida Kagame asobanura ko nk'igihugu bishimira inkingo zabonetse zizafasha gusohoka muri ibi bihe byatewe na COVID-19, Abanyarwanda bakongera kubaka ubukungu bw'igihugu. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko guhura nk'abayobozi ari umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zabo no kongera imbaraga mu gukorera Abanyarwanda.
Nk'abayobozi rero guhura duca mu mwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zacu no kongera imbaraga, ubushake n'uburyo bwo gukomeza gukorera Abanyarwanda. Ntabashidikanya ko icyo cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku Banyarwanda cyane cyane basanga mu intege nke. Ibyo dukora byose rero tugomba kubikora tuzirikana buri gihe ko tubikorera abo dushinzwe. Nta gushidikanya ko ibisengesho by'uyu munsi bitwongerera imbaraga n'ubushake byo gukorera hamwe kugira ngo tugeze igihugu cyacu ku rwego twifuza.
Pastor Antoine Rutayisire umenyerewe kwigisha muri aya materaniro nawe yagarutse ku nyigisho yakuye muri Bibiliya zivuga ku myitwarire y'abayobozi mu gihe cy'ibibazo. Pastor Rutayisire yifashishije ingero za bamwe mu bayobozi bamwe bavugwa muri Bibiliya yasobanuye uko umuyobozi akwiye kwitwara mu gihe cy'ikibazo.
Ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi, iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi vugana naba bahikize babwira uko ibintu bigenda babwira uko utekereza kubaha ikizi cyane cyane iyo uri umuntu usenga ufite imana ikibazo dufite nuko iyo wishingikirije ku byawe ukishingikiriza ku mbaraga zawe ukishingikiriza ku bwenge bwawe rimwe na rimwe ubura ibisubizo ariko iyo uzi ko imana ihari uravuga ngo nubwo ntarimo kubona igisubizo cy'Imana ariko nzi neza yuko Imana iri buzane igisubizo. Ikintu cya mbere umuyobozi wese agomba kwiga ni ugutuza. Ugatuza mu bibazo bije, ugatuza intambara zije, ugatuza ibibazo bigukubye.
Aya masengesho yarasanzwe aba mu ntangiriro za buri mwaka. Ayuyu mwaka yakaba atarabashije kuba kubera ubukana bwa COVID-19 bwari mu gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi urakenuye tukivuga ivya COVID ya 19 mu karere k'ibiyaga bigari abarovyi barobera ku myeha ya Nyanza Lake na mvugo mu ntara ya Makamba mu manuko g'u Burundi bavuga ko bigoye kwirindikiza ca COVID ya 19 bivuye ku gato bubari buto baroberamwo kandi bagategerezwa kwegerana inkuru ya Amerika yateguye ice kwa kuzibayo mu Burundi murayisemego na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Nkuko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi ku mwiha wa Nyanza Lake komine Nyanza Lake intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi barazi kwica kiza gikaze kandi cica kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira. Abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nkuko babananya bivuga n'uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mwiha nuko bakaraba amazi iyo mu kiyaga Tanganyika ayo nayo akaba cyafuye.
Nukuri imiduga ijana na corona nukwikingira corona kuri no plage nk'abarovyi tuvitwamo neza kuko twaranatomboye twagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire ico kibi mbo badufasha ko crawl n'amazi mugabo amazi naho ikibazo dufite ku mazi niko batamazi meza ariho tuvoma Tanganyika nayo yari ifite ubucafu ego hamavu icyo abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo imbere yo gukora ikintu cyose cyose bamaze gukaraba amazi arimo chlor.
Uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishyirahamwe mpuzamakungu gitahamagara y'abantu ku isi OMS mu funyafunyo y'Igifaransa ryabaronkeje abaganga baba hafi bakaza barapima ubushuhe uwo biketse bagaca bamutwara kumupima COVID-19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi.
Uko ndugwana nga hadaye twagize ni bakwe turaronka abaganga barungishwe na OMS sadukorana ngaha misi yose na baganga bane misi yose bamangaha misi yose nta munsi n'umwe bategera basika ngaha badufasha misi yose ku manuro aricho banyagihugu abarovyi bibagiye bakababwiye ati mwibagiye kuvuga yuko umurovyi avuye mu mazi arakaraba haje gukaraba akamupima ubushuhe bampunye ubushuhe basafite ubushuhe burenze ngo nyene hashaza intervention rapide kimutwara abasanzwe bapimira corona na ebola. Eko
kumweha urahitwa mu mvugo muri komine Nyanza Lake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise aricyo gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu 12 baje gutera urusenga.
Ntibitworohera nyene ni hamwe hamategeko nyene nandi ho ntibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera. Turabitahura nyene turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego no gushira ingufu hamwe nyene tukaraba n'ahandi ho mugabo ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye nawe usanga n'ubundi ushobora kwanduza mugenzi wawe cyangwa akakwanduza usanga nyene mugabo ntibiba byoroshe.
Bamwe mu bakoresha babo barovyi bavuga ko atakibazo bogira cyo kugurira abakozi babo dupfukamunwa ariko kavuga ko bigoye ku murovyi yogoma kambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi y'ikiyaga mu gihe cy'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovyi barara mu kiyaga bariko bararoba. Gaspar Nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'abakoresha mu Burundi abona ko icyo kibazo cyo kwirinda COVID-19 kigoye kuri abo barovyi agasaba abakoresha b'abarovyi gupimisha abarovyi kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye n'ikirandagate mu bakozi batarabimenya
raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uhundi nta metero ishoboka urumva ahi wacu ntiturashika ku ngingo yuko boca bahagarika akazi mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi mushobora kumvikana ro kwa muganga bakaza barapima iyo covid kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabi yindi ngingo bafashe bafata no kwama rero uri kanuye byo biranagohe izi maske ziroye kwa mazi ndizimeze kimwe zose hari zoca zikugora guhema
Gaspar Nzisabira rongo ishiramwe ry'abarovye mu Burundi avuga ko iryo shyirahamwe ryishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buzi butandukanye kuguma maso mu bihe by'iki kiza bongere bafata ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo icyo kiza.
Desire Hatungimana urakoze kudusomira ino nkuru ijwi rya Amerika yateguye ice kwa kunzi bayo mu gihugu cy'u Burundi. Tuve mu Burundi duce twerekeza muri Uganda aho president w'ico gihugu Yoweri Kaguta Museveni na madame wiwe Jeannette Museveni kwa gatandatu w'indwi twaraye dusozereye biteje urucanco rwa COVID-19. Mu ntango z'uku kwezi muravyibuka niho ibikorwa byo gukingira abanyagihugu ba Uganda vyatanguye ariko president Museveni ntiyashotse acandarwa ico gihe yasiguye ko atari bwahite mu rucanco azokwiteza uko yiteje na madame wiwe n'ugwa AstraZeneca rukomeje kwinubirwa n'abatari bake ibindi yambwezi wacu Ignatius Bahizi ari Kampala muri Uganda.
Yambaye imyenda y'igisirikare Perezida Museveni ari kumwe n'umufasha we Jeannette Museveni batewe inshinge z'urukingo rwa COVID-19 zakozwe n'ikigo AstraZeneca. Baruhiriwe ku ngoro ya Perezida Irina Kasero mu mujyi wa Kampala umurwa mukuru wa Uganda. Minisiteri y'ubuzima muri Uganda yatangiye gukingira abaturage ku kwezi gutangira nyuma yaho babonye inkingo zikabakaba imiliyoni zatanzwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima. Nyamara bitandukanye no mu bindi bihugu aho abakuru babyo bagiye gufata izo nkingo bwa mbere kugira ngo babere urugero abaturage kubera ko hari amakuru menshi yagiye ahererekanywa ku mbuga mpuzamahanga anenga izo nkingo bigatuma bamwe batazigirira icyizere. Perezida Museveni we ntabwo yabimburiye abaturage be.
I have not yet been vaccinated, nor has Janet. This is because we wanted to start with the...
Ati nje n'umufasha wanje Janet ntabwo twadukikingiza kuko twashatse abantu bari kwisonga mu rugamba rwo kugwanya COVID-19 nk'abaganga bavura abarwayi mu mavuriro bashobora kwandura igihe icyo ari cyo cyose ngo babanze gufata urwo rukingo. Icyo nicyo cya mbere. Ine mpamvu nari nakingirwa nuko kenshi nje nkunda kwiyingesera cyane, ubwo rero nje nkaba mfite uburinzi buhagije kandi ndacyagerageza kumenya urukingo nakoresha urwari rwo kuko hari inkingo zikorerwa mu Bushinwa, izikorwa na kaminuza ya Oxford, zikorerwa mu Buhinde, hari n'iziva mu Burusiya. Ubwo rero sindamenye urwo nzakoresha urwari rwo, ariko natwe hano turimo gukora urukingo rwacu. Nubwo rushobora kuzasohoka rutinze, rushobora no kuzaruta zimwe mu ziriho ubu ngubu rukazadufasha mu bihe biri imbere.
Longer, but it will come also. Maybe it will be used in the.
Amaze gufata urwo rukingo, Perezida Museveni yasabye abaturage bose kwitabira ibikorwa byo kwikingiza icyorezo cya COVID-19. Mu cyumweru gishize umuhungu wa Perezida Museveni Generali Muhoozi Kainerugaba yari ikingije abimburira abasirikare bashinzwe kurinda umukuru w'igihugu gufata urwo rukingo. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru, Minisitiri w'ubuzima muri Uganda Dr. Jane Ruth Acheng yavuze ko leta iri hafi kwakira izindi nkingo kugira ngo batangire no gukingira abaturage muri rusange, dore ko izi nkingo za mbere zari zigenewe abakozi b'inzego z'ubuzima n'abandi bo mu nzego zihariye nk'abasirikare, abarimu, abanyamakuru n'abandi. Minisitiri yongeyeho ko bagiye kwemerera n'ibigo byigenga bishaka gukingira abakozi babyo kuzana inkingo mu gihugu. Anavuga ko Ubushinwa bwahaye igihugu inkingo zigera ku 300,000, ariko ko bategereje ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kubanza kuzisuzuma mbere y'uko bazakira. Ati Minisiteri ishinzwe amagara y'abantu yasabwe n'amashyirahamwe yigenga kugira ngo yinjize mu gihugu inkingo zo gukingira abakozi bayo ndetse n'abaturage muri rusange. Hazemererwa inkingo zizaba zasuzumwe kandi zikemezwa n'umuryango ushinzwe amagara y'abantu ku isi, kandi izo nkingo zizanyura mu kigo cya leta gishinzwe imiti mu gihugu. Tunibutsa ayo mashyirahamwe ko izo nkingo agiye kuzazana mu gihugu arizo kuzaha abantu ku buntu ntabwo zizaba arizo kugurwa hagati aho umukuru w'ikigo gishinzwe kurwanya indwara za virusi mu gihugu Pontiano Karebu yatangaje ko mu gihugu hamaze kubonekamo COVID y'ubundi bwoko busa nk'ubwabonetse muri Afrika y'Epfo ntibiramenyekana niba uru rukingo rurinda barufashe ubwoko bwose bwa virusi ya corona abantu iki cyorezo mu gihugu basanga gato 40,000 kandi abenshi baravuye barakira abandi 354 bo barapfuye kandi hafi 50,000 nibo bamaze gukingirwa ukurikije ministeri ishinzwe amagara y'abantu hashize icyumweru kimwe Uganda yujuje umwaka kuva umurwayi wa mbere wanduye COVID-19 agaragaye mu gihugu Ignatius Bahizi ijwi rya Amerika Uganda
baramukije bakunzi namwe banyonyi bijwi rya Amerika n'umuntumbere wo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi tusangiza abatwumva kubera iyo mvo ijwi rya Amerika ribasaba ko mubandanya kudushikiriza amakuru amafoto amavideo y'ibibera aho mutuye aho mukorera aho mwiga naho mugendera mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira kunyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1 ijwi rya Amerika ni radio yacu
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni wa mwanya twashikiriza amakuru avugwa mu gisata cha sport turahera mu gihugu cy'u Rwanda na mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda
Mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu y'u Rwanda kuri wa kabiri izakina n'ikipe y'igihugu ya Cameroon mu mukino w'umunsi wa gatandatu ari nawo usoza amajonjora mu matsinda mu guhatanira uburenganzira bwo kuzakina igikombe cya Afurika cy'ibihugu umwaka utaha uyu mukino uzabera mu mujyi wa Douala guhera saa 3 z'ijoro ku isaha y'i Kigali mu itsinda rya gatandatu u Rwanda ruherereyemo amavubi ayobowe n'umutoza Mashami Vincent arasabwa gutsinda Cameroon byanze bikunze nubwo ibyo bidahagije ngo itike yo kuzajya muri Cannes iboneke ikipe ya Cap Vert iramutse itsindiye Mozambique imaputo mu mukino uzabera ku isaha imwe n'uwa Cameroon n'u Rwanda iyo nsinzi y'amavubi yahitira impfabusa nubwo nayo gukomeza kwivugisha amatama yombi ari nk'inzozi muri iri tsinda nyuma y'umunsi wa gatanu w'imikino ikipe ya mbere ni Cameroon ifite amanota 10 ku mwanya wa kabiri hari Cap Vert ifite amanota 7 u Rwanda ni urwa gatatu n'amanota 5 naho Mozambique ikaza ku mwanya wa 4 n'amanota 4 mu mukino wo gusiganwa ku magare hasigaye ukwezi kumwe n'iminsi 5 kugira ngo isiganwa mpuzamahanga Tour du Rwanda ritangire iri siganwa ryagombaga kuba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri ryimuriwe mu ntangiriro y'ukwezi kwa gatanu kubera ubukana bw'icyorezo cya virusi ya corona muri iri siganwa rizaba riteguwe ku nshuro ya gatatu kuba rizamuwe rikagera ku gipimo cya kabiri n'igice kimwe amakipe hirya no hino ku isi arimo aragenda yemeza ko azaseruka mu makipe yitezwe muri Tour du Rwanda harimo ikipe y'igihugu ya Eritrea izwiho kugira abakinnyi bakaraha butaka ku ruhande rw'u Rwanda amakipe atatu azahagararira igihugu nayo akomeje kwitegura abakinnyi b'ikipe y'igihugu Team Rwanda ndetse n'aba Benediction y'Urubavu bamaze iminsi mu mwiherero ikipe ya Skol Adrien Cycling Academy nayo ngo iriteguye ndetse ngo isiganwa Tour du Rwanda rirabatindiye ngo bigaragaze nk'uko bisobanurwa n'umutoza wayo Adrien Niyonshuti
asanga twiteguye neza mukuri muri rusange ibikoresho biri tayari ibintu byose turabifite ikintu kibura tegereje n'umunsi wa nyuma wa Tour du Rwanda kandi umva ari ibyumweru bike bisigaye abana bariteguye bihagije nanjye nariteguye hasigaye no kujya mu kibuga tugakina n'ubwituru igoye kubera ibibazo bya COVID-19 ariko ntekereza ari n'amahirwe menshi yuko dushobora kwitwara neza nk'abakinnyi bo muri Saka ndetse n'abakinnyi ba Equipe Nationale by'umwihariko kuri Equipe zizaba zihagarariye u Rwanda ntekereza ko ari amahirwe yo kuba twatwara Tour du Rwanda Rwanda ya 2.1.
Isiganwa ry'amagare Tour du Rwanda rifite amateka maremare. Mu myaka ya 90 iri siganwa ryagiye rigaragaramo bakabuhariwe mu kunyonga igare barimo Ferdinand Sebera, Emmanuel Turatsinze, Celestin Ngengoma, Omar Masumbuko, Faustin Marabanyi n'abandi. Icyo gihe kandi n'abakinnyi bakomoka mu bihugu bikikije Rwanda baraserukaga ari nabwo higeze kwamamara abakinnyi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aribo Kimoto Serenge na Hamisi Mobange. Nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi, isiganwa Tour du Rwanda ryasubukuwe, umukinnyi Aburahamu Muruhumuriza akaba ari wakunze kwegukana imidende kugeza ubwo iri siganwa ryazamuwe rigashyirwa ku rwego rwa kabiri n'ibice bibiri mu mwaka w'2009. Kuva icyo gihe abanyamahanga bakomeje kujya bivuga ibigwi ariko n'abakinnyi b'abanyarwanda baza gukanguka. Valens Ndayisenga yatwaye Tour du Rwanda inshuro ebyiri ndetse na bagenzi be Jean Bosco Nsengimana, Joseph Areruya na Samuel Mugisha baritwaye inshuro imwe. Guhera mu mwaka w'2019 ubwo Tour du Rwanda yazamukaga ikagera kuri kabiri n'igice kimwe, nta mukinnyi w'umunyarwanda urakandiraho. Gusa Moise Mugisha yatahanye umwanya wa kabiri muri Tour du Rwanda y'umwaka ushize yegukanywe na Nathanael Tesfazion, umukinnyi w'ikipe y'igihugu ya Eritrea. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Jean-Claude Munyandinda urakenewe mu gihugu cy'u Burundi naho amahirwe y'ico gihugu yo kuja mu nkino za Afrika mu mpira w'amaguru mu mwaka uza muri Cameroon yaragabanutse. Ni nyuma yaho u Burundi bunganirije na Centrafrique mu rukino rwo kurondera imirwi izo kwitabira iyo mikino. Mugenzi wacu Desire Hatungimana atwibutse ko uwo mukino kwa gatanu wagenze.
Urukino rwo kuri wa gatanu ntirwagenze nk'uko abarundi benshi baravyiteze kuko bashaka intsinzi hasi hejuru kugira bashobore kwizera kuzosubira mu gikombe cya Afrika ubugira kabiri bikurikiranya. Umugwa wa Centrafrique niwe watanguye kwinjiza igisindo cyatsinzwe na Louis Mafuta ku minota 40 w'urukino. Uwo mukenyi asanzwe akina mu cyiciro cya kabiri mu gihugu cya Suisse mu mugwi wa Xamax. Iyo migwi uko ari ibiri ikaba yagiye kuruhuka ari igisindo kimwe cya Centrafrique ku busa bw'u Burundi. Mu gice cya kabiri cy'urukino uwo mukenyi nyene niwe yatsinze igisindo cya kabiri ku minota 53. Abakunzi b'intamba mu rugamba baca babona ko ibintu birangiye, ariko abakenyi bobo ntibahevye kuko ku minota 59 kizigenza uwo mugwi w'u Burundi Saidi Ntibazonkiza yahaye icyizere bagenzi we mu gutsinda igitsindo cya mbere cy'u Burundi. Ku minota 80 Nduwarugira Christophe yatsinze igitsindo cya kabiri, icyizere cy'intamba mu rugamba gica kirasubira kuboneka. Abakunzi b'intamba mu rugamba bari bishikiye aho ku kibuga citiriwe Intwari naho u Burundi butatsinze bashimye ukuntu abakinnyi bavyifashemwo gushika bagomboye itsindo bibiri bari bamaze gutsindwa.
Icya mbere kwanza je ndi Burundi kandi manjyoherwa mu gihe cyose Burundi bukinye rero je ndajyohewe uko byagenze ngo suko twamaze gukubitwa bibiri ku busa. Rero twamaze gukubitwa bibiri ku busa abakihungu bacu bayerekanye vraiment ko bariko bagwanira igihugu. Byanjyohe ndajyohewe ako twari kuvaho bibiri ku busa mugabo bibiri ku bibiri n'ukuri avec un point numva mengo ndi soulagé. Hama Imana yamituri imbere tubandaye twisaba turabe ko Imana yo dusikana kuri cyahango twamatwisaba. Tushaka kuja Kamerune tuzorwana mpaka
ndabyakiye neza cyane gose nubwo ntatanya atatu mugabo rimwe ntahanye ndashimye gose kuri bimpaya ni mayigwe yo gukina kandi bimpaya ingufu zo gukina cyane aho nzohura na Maroki.
Ego urukino mu cyamake na wakiye neza biduhaye ingufu n'ingoga zuko nitwagenda hariya muri Maroke nako ya manota tuzi atahana asigaye abura kugira turonke kalifikasiyo yo kuja muri kane.
Urukino rurangiye abakinnyi n'umumenyereza wabo Jimmy Ndayizeye bace bihuta gufata indege ibajani Maroke abazokina urukino rwa nyuma rwo kurondera iyo tiki izoshikana imigwi iserukira bihugu muri Cameroon ari nacyo gituma atacyo bashoboye kubwira abamenyesha makuru. Kubona rero Burundi na Centrafrique binganya byaciye bituma Maroke iza gutana mu mitwe na Mauritania kuri wa gatanu ironka uburenganzira bwo kuja mu gikombe cya Afrika naho yotsinda inkino zibiri zisigaye. Naho Burundi buzogendera Maroke iyo yamaze kuronka uburenganzira bwo kuja mu gikombe cya Afrika n'urukino rugoye cyane. U Burundi rero kubona bwatakaje amahirwe yo gutsinda Centrafrique byatumye ibiharuro bigora cyane. Kugira u Burundi buzoje muri Cameroon nuko Maroke yotsinda Mauritania hanyuma hagati ya Centrafrique na Mauritania mu mukino wa gatatu naho nyene iyo mugwi ikanganya ariko u Burundi bukaronka nibura inota rimwe muri Maroc. Nakazi katoroshe na gatoya kuko mu mateka y'umupira w'amaguru mu Burundi nta mugwi w'u Burundi urigera utsindira ibihugu by'abarabu biri mu buraruko vya Afrika iwabo. Kugeza ubu Maroke niyo ya mbere n'amanota 10, Mauritania ya kabiri n'amanota 5 ikanganya n'u Burundi, Centrafrique ikazana ikibanza cya nyuma n'amanota 4. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Urakoze yigeze he hatunga imana kutwibutsa ingene umukino wa ekipe intamba mu rugamba y'u Burundi na Centrafrique rwagenze ku munsi wa gatanu uko ino mikino izobandanya tuzoza turabibwira abakunzi b'ijuru rya Amerika. Akwendo ngo rero duce dusozira makuru n'ibiganiro twa twafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bashikire kuri micro mwari kumwe na Joe Diane ni nahazwe Fasili Gebeho niwe yegeranije amajwi n'ibiganiro twa twafitiye twembi tubikiranuye tubifuriza kwandanya muranirwa mu byo mwimo byose.